umugisavere komisiyo veritere konsiliyasiyo ugeze kumenya ukuri no kunywanisha abarundi watangaje ko ugiye gutangura kurondera ukuri mu mahano yashikiye Burundi mu yindi myaka atari igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri uwo mugwi wifuza gutohoza cyane cyane ku bwicanyi bwabaye mu makomini abiri Ntega yo mu ntara ya Kirundo na Marangara mu ntara ya Ngozi ubwo uyu mugwi wiswe Rwa Ntega na Marangara mu buraruko bw'igihugu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'umunani kuri leta ya nyakwigendera perezida Petero Buyoya muri ubwo bwimo ishami mpuzamakungu ONU mu cegeranyo cyaryo cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri byerekana ko abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu aribo bahasize ubuzima abenshi bakaba abo mu bwoko bw'abahutu Pierre Claver Ndayicariye ari mu ntara ya Gitega mu nama yo gutangaza ibikorwa byo muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri yamenyesheje kuri uyu wa gatatu ko ukuri kubwirizwa kumenyekana kuri ubwo bwicanyi
tugomba mu makuba yashikiye Uburundi mu gihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo umunani n'umunani bimwe abarundi b'abanyepolitike bita Ntega na Marangara tugaruka mu gihugu inzego z'igihugu hakiri kare turashaka gutangura ibikorwa bya mbere bya Rujya Rwimo mu Burundi bw'igihugu mu bihumbi icenda na gatatu uyu mwaka dutanguye hazoba igikorwa kidasanzwe kurondera no kumenya urutonde rw'abantu bose bagandaguwe mu Burundi mu rwimo rutandukanye igihugu cyaciyemo ayo makrize nayari muri periode y'imanda yacu 1885-2008
na ubwo uko bamwe mu baburiye babo muri izo ndyane cyane cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu babona ko bobo bibagiwe naho umugwi Severe wavuze ko n'uwo mwaka uzokorwa ko amatohoza aba bagwiriyemwo abo mu bwoko bw'abatutsi bagiriza uwo mugwi guhengamira ku bwoko bumwe Jenoside Nibigira ni umwe mu barokoke mu ntara ya Mbuyinga mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu ubu ni umuhinga mu bya kahise na politike akaba ari no mu baharanira agateka akazi na muntu
nk'abantu b'abacikacumi mu icenda na gatatu nta kuryo tubona ko bako baturonderera uyu mugwi wa Severe umenga ni umugwi wa politike si umugwi witwa ko wigenga unywanisha abarundi canke wekana ivyabaye umenga hariho umugwi w'abantu w'ubwoko kanaka ushaka kwereka ko vyagiye biba mu Burundi kiragira yuko kuko niko aza atariko kuzuba bagutanguye ikindi gice kizotuma hari abandi bantu ibyumviro bibi bishobora gutuma hashobora kuba hari ibindi bibazo mu Burundi
umugwi Severe niwe uheruka kwemeza ko ubwicanyi wari umaze imyaka utohoza ko ubwo muri mirongo irindwi na kabiri ko ariho nyabwoko ryakorewe abahutu ibi ntibihurizwa ko na bose Ndayicariye arongoye Severe ahamagarira abo baba baragize uruhara mu mahano yashikiye Burundi gusa ari ikigongwe
gusezera ingisi waragandaguye inzirakarengane udasabye ikigongwe uburaze umuryango izina n'ibikorwa ribi kandi batagutumye kubikora umugwi Severe urongeye gutera akamo abakiriho ngo bagire iyo ntambuko yo kwibohora
bamwe mu babuze ababo bobo bifuza ko hobaho Sena ridasanzwe yerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara
ubusa umuti uzoza utanga amahoro mu gihugu kubera mu gihe atoba atarabura ubutungane ku bantu babuze ababo abantu bose bafite ibice bikomeye ku mutima nta mahoro azosasagara neza kugira ngo abantu bimbarimo gusumba
umugwi Severe utegekanijwe n'amasezerano ya Arusha yahagaritse intambara mu mwaka w'ibihumbi bibiri inshingano zawo zirahurizwa ko na bose yamara impande zose ntizihuriza ku bawugize kuko batungwa agatoke ko bakorera umugambwe n'ubutegetsi buhari gusa bobo babyamirira kure Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.